Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi. Ubukene bwinshi butuma abantu batoragura mu mayarara n'ubuzima butoroshe kandi butesha agaciro uwariwe wese abubayemo, cyane cyane umukenyezi. Ivyo vyatumye hamwe mu mashirahamwe harimwo n'iyo umukenyezi Cynthia Manirambona atangura umugambi turishuwe ufasha bamwe muri abo bakenyezi kuva muri ubwo buzima bwo gutoragura mu mayarara. Niwe mutumire wacu mu kiganiro muri isanga mu kanya. Mbega mwebwe none aho muherereye mubona hokogwa ikindi kihe kintu mubona cokogwa aho muherereye coteza imbere umukenyezi kimukura mu buzima mubi yoba arimwe. Muhamagarire muterere mushikiri ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni ya indi nyene ni 1-202-44-1-993-1. Muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Ubukene bwinshi butuma abantu batoragura mu mayarara n'ubuzima butoroshe kandi butesha agaciro uwariwe wese abubayemo, cyane cyane umukenyezi. Ivyo vyatumye umukenyezi yitwa Cynthia Manirambona atangura igikorwa cyo kwegeranya no gufasha abo bakenyezi bagenzi be babaye mu buzima nk'ubwo mu karere ka Buterere ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura. Ako karere niko gatabwamwo umwanda wakuwe mu ngo z'imihana y'igisagara ca Bujumbura. Mugenzi wacu Diane Ndonse yarashoboye kugendera ku karere ka Buterere aratubwira uko yabisanze. Tumutega amatwi.
Aha ni ku Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, ahasuku yarara riva mu makartie atandukanye. Iyi ni imodoka ije gusuka umucafu. Abana hamwe n'abakenyezi bariko baratanguranwa kumusuragura. Aye, urabona hari ikintu uza kwakura?
Bakuriza fungo zibiri nyene kugira abana barabe bariye.
Fungo ziki?
Z'amakara. Amangurishije fungo zibiri z'amakara, nshangura ibijumba abana bakaraba bariye. Nawe umva gute, ntaje ngaha abana ntibajya carara inzara.
Bahamaze igihe kingani?
Gihe kinini.
Uyu mukenyezi avuga ko afise abana babiri, atwiganira ko nubwo aza kunama gusuragura muri iryo yarara bimutera imisonga kuko imvuka yibungenze.
None gashangira iki? None ntunamye abana bojya gute? Ndemera uko nyine nkavumirira uko nyine nkunama. None bamba barakora ntawe mfise nganyira, nuganyirana.
Kino kibanza bakigereranya n'isoko ryitwa ko ariryo rikuru ryo mu gisagara cya Bujumbura City Market batazira kwa Sioni kubwa kamaro ribafitiye.
Tubita ku isoko kwa Sioni kubera ariho dukura irasi.
amashira hamwe amwe arafasha kugira abakenyezi bave muri ubu buzima bwo gutungwa n'umwavu. United for Children Burundi bwuno munsi yusibu mufunyafunyo ni rimwe muri yo amaze kwegeranya abashiki 150 mu myaka 4. Cynthia Manirambona arirongoye ahanini abikora mu ntumbero yo kugabanya igitigiri cy'abana baje mu ibarabara.
Twarabonye yuko abana benshi baje mu ibarabara cyangwa baje kuyerara kubera imvo nyinshi, imvo z'ubukene cyane cyane, imvo z'abavyeyi bari bananiwe no mu miryango bitagenda neza kubera ukutamenya cyangwa kubera uguhohoterwa. Hama bimaze kuba byinshi abana bagaca buro begukira bagaca baje kwisumamwa bonyene ndetse bakanasumira n'umuryango, abana akaba aribo baronderera umuryango. Hama turabona duti ibi bintu tubiretse gutya ejo tuko turubaka umuriro wacu, aba anye nibo kazoza cyangwa nibo bishobora gutuma bigenda nabi gusumba kuko ni benshi.
Kukaba nkako abana bafise ababyeyi babeshejweho n'iri yararyo ku buterere bamwe barahebye kwiga. Uyu mwana w'umuhungu yicaye iruhande y'uducupa ahejeje gutora mu iyarara.
Witwa gute?
Uwimana Eric.
Wiga mu wakanga?
Narahejwe.
Kubera iki wahejwe?
Kubera atamahera.
Amaheza kugurisha ibyo bintu cyakoresha iki?
Turakoresha muhera.
Muyakoresha ibi? Uca murasoma?
Eh.
None nk'ubu uwo kubwira usubire ku ishuri wakwemera?
Api.
Kubera iki?
Kubera atamafaranga.
Ashoboye kukurihira ayo mafaranga?
Wapi. Sinashobora kandi.
Kubera iki?
Kubera muhera nanjye mpora ndabafasha.
Ishirahamwe Yusibum ryegeranije aba bakenyezi mu kubakotera imirima yo kurimamwo umuceri hamwe n'ibindi bitegwa. Vyongeye baraja no mwishirahamwe bise nawe nuze ryo kubika no kuguranana. Buri mwaka baragabura amafaranga ashika miliyoni 6 aha bakaba bari bakoranye bariko barayagabura.
Ndatwaye inimero 9.
Aya mafaranga yatumye bashobora kwishingira imitahe.
12 13
Ndikumana Daforoza Musanze ku isoko ya Buterere ya kabiri akorera akazi ko kotsa ibigori.
Nanga
kicana ngawo ndaguhanira 50 ngawo.
Kugeza ubu avuga ko bimubeshejeho n'umuryango wiwe barangurana gatahe
ntangura kudandaza ibigori bangurana gatahe ka 3-5 nca mbona gusubira mu yara ko atakamaro bimaze nca mpitamo kuguma ndandaza ibigori. Nubu nivyo ndandaza ibigori ngene njye bidutunze n'abana banje
harimo abiga
ego higa babiri ubundi umwe ntiyiga
cyana n'itani cyana
nzoba kwirana sitadia nawe avuga ko naho yosubira kuburanirwa atocutse umutima wo gusubira gutora mu yarara kubwo gushigikirwa mu kuyungunganya inyuma y'imyaka irenga 20 ariyo rimubeshejeho.
Nubonye cahubwo ndatinya bakwe nawe karese nawati
ugikora ko kaze gutora mu yarara warubayeho gute?
Nari mbayeho nabi nyereye wagiye warubayeho neza kandi erega bijya tujya ntibyari bitegerejwe nuko ari imana yidutunga
hari ingorane byari bwa gutera
naho byabintera nagira iki nakomeza nkagenda
ingorane byari bimaze gutera
nti nashobora guhitwa kubera twari y'injyambi hama bigahera nkagenda no kwa muganga bigahera
hamukongerwa subira
nkansubirayo nikarere nagira gute.
Uburongo ikigo bishigikira abantu aho nikora Yusibu Cynthia Manirambona asaba ko leta n'abandi bagira neza boshigikira muri ico gikorwa mu gukinga ingaruka mbi ziva ku bukene.
Kuraho baravuze ko nawe rizoje igihanga bazorisangaye kubibakuramwo nibaza yuko atari kuri kuraho gusa ariko ari no kubaha ico bakora. Leta yo dutabara ko niyo muvyeyi wa bose ikaturonsa imirima, imirima iratugora kandi barashaka kurima muga nta mirima turonka. Rero uwo mwana wawe ariko arigana n'uyo nimba uwo mwana ataha kuyarara nimba uwo mwana atagira ikimukurikirana azokwanduka izuyu wawe byumvikana ko ingorana ni yatwebwe twese. Rero babwirizwa gukura amaboko mu mpuzu vyanka bikunda mwami muvyumva kera abana mu ibarabara bafata abantu ku ngufu mu ibarabara iyi ni bomba ho tardum.
Twibutse ko leta y'u Burundi mu bikorwa byayo nyamukuru byo mu 2017 harimo gukuramwo bene abo bantu bose basegerereza mu mabarabara ikabasubiza mu miryango yabo ariko n'ubu bigaragara ko intambwe ikiri ndende n'ubwo igikorwa cyakozwe. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Diane kuri iyo nkuru wadushikirije. Ni kuba naragendeye ako karere ka Buterere kugira wibonere neza uko ibintu byifashe. Umukenyezi rero Madame Cynthia Manirambona niwe nkuko mwamwumvise mu nkuru niwe mutumire wacu mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya araza kutwiganira ibijanye n'icyo gikorwa arimwo cyo gufasha abo bakenyezi bagenzi we hamwe n'icyo abandi bakenyezi bohigira mu gufasha bagenzi babo kuva muri ubwo buzima butoroshe na gato. kazi mwese rero mushikirize ibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi mushikirize kandi n'ico kugwa aho muherereye ico mubona cyo kugwa kindi cyo guteza imbere ubuzima bw'umukenyezi muri rusange twakira umutumire wacu madame Cynthia Manirambona kaze mu kiganiro muri sanga Madame Cynthia wanze ukatubwira muri make ikingene watanguye iki gikorwa turumva ko haciye imyaka ine waragitanguye byagenze gute kugira ngo ugitangure aba bantu bababonye gute kugira ngo utangure gufasha abo bakenyezi wasanga bariko baratoragura imfungurwa y'indya mu yararo
Nakoze cyane ubwo natanguye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu namenye ubuterere nk'uko abantu benshi batayizi biriya sase namenye ubuterere ariko nari ngiye gukora akazi mu ishyirahamwe mpuzamakungu yitwa visi y'abataliyani igihe nakora nakura abana nakorana n'ababikira tugasanga sanda pol tugakura abana b'abakobwa mu ibarabara tukabasubiza mu miryango yabo inyuma yo kubarera umwanya mutoyi mu kigo cyitwa betani saraza nawe babikira amaniko buhoro buhoro namenye igihe yarara umunsi wa mbere nk'uwo nigihe yarara n'ukuri nk'uko Diane yabiboneye narabonye yuko atari ubuzima hama intangura gushaka yuko n'abo bana n'aho dukura abana b'abakobwa ibarabara n'abariya abo bakura kuri iyo yarara kuko narabona yuko ata buzima naravugiye abana batari bake nkikora muri icyo kigo mugabo narose amahirwe yo gusubirayo umwana umwe ararerwa n'abo babikira hanyuma buhoro buhoro bikera bimbabajya mugabo kandunzura byatumye mfata ingingo yo kubikoramo
Madame Cynthia ntaguciriyemo bugerageza kwegera telefone tukakumva neza kumbure niyaba ari kuri au parleur ukayikura ko
nariko ndavuga ni ibyatumye cyane cyane n'inka umwanzuro wo gutangura ni amaziko y'umwana y'umubyeyi w'umwana twari dufite kubabikira uyu mwana yari umwana w'umukobwa yari afite gihe n'ikindi kuko yari amukuye mu ibarabara mugabo yari afite abo bagusana bari bakiri mu ibarabara abandi babiri n'umukobwa umwe yari yaranabyariyeyo wewe amasigiye guhamba mama w'uwo mwana tukiri mu byo afite kubarondera ingene tubigenza hategeka kuja gutora abo batoyi abo bavukana bari mu ibarabara hama rero nihoza ingene ababikira impande zose mu maboko bose bafashe uwo mwana bareze neza uwo mwana ingene ariwe wenyine yari yarakoze ko cyane n'urupfuka mama we bakuru biwe batatu maze kubazana ndabona ingene bose abakoze ko kuko bari bafite imiti migumye bashitsi barandagura isombe zari zihari barongera ko imyumbati bashobora gufungura birankora ko cyane kubona umuntu w'umukobwa yari amaze kubyara yabuze mama wiwe ariko yiyumvira gufungura donk aribyo yitwara bike kuko je nakoze ndi nshuti ya mama cyane kuburyo umusatsi wose narakimubwira nicyo abantu biyumvira ko atabwira ababyeyi babo jewe yari umugenzi wanjye rwose rero binkora ko numva n'imitima ibabaye ama ikibabaje n'iyo myumbati nka yari ariko barambwira bati santine twe turafunze banyita santire hama ndababyanye nuko jewe mfite amahera ibihumbi bibiri umuntu abigenda gute icyo gihe batarambwira ati ni menshi cyane jewe ndashobora kujya amajyana ni saa sita majya amajyana atatu mu ijoro nsika mbona ingene byoroshye ko bashobora kujya amajyana ibiri ugiye kurajya mu ibarabara navuye kuri yanjye hanyuma umutima ukwiye ndatora amahera ya mutoyi wanjye yanyuze afite atari bwatange yamenya vase dukuye nuguye ikigo ndabona bambaye inzu ndashyira nyuma abana mirongo itanu nkwiye kuyarara ndababyanye rero nifuza ko muntu nk'amazi meza mwaboko Diane yarabonye uruzi ruhari iruhande nibwo boga hama rero nifuza yuko mushobora kuronka umuntu abateranisha akababwira ibindi bintu bitari bike bintu bamuraza umugabo ni umunsi narasimbi nashobora kubatwara mukafata isengero mubwira mu kurindira ngo mumpamagare mu bo twiganira atararonka akazi agira uza kugumana na mwebwe ari byiza bashyiriyeho indome nk'iyi ashoboye kubigira barahindura barabana mirongo itanu ama rero ubuzima ntibworoshye bw'ibyo bintu kumva nabikora nabikora ndikamara akazi nahendwa mahera make mugabo nizamo kandi nakunze uko yindi gere y'ikoresha y'ikosocial cyari bintu wandi narabikunda
ongera wegere telefone madam Cynthia ongera wegere telefone reka tugerageze gukemura kibazo cha telefone kugira ngo bashobore kukumva neza tumira amate turagaruka murakoze
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika muradutonga mu kanya telefone ntizari zidukundiye neza kugira ngo mumwumve umutumire wacu ariko turamugaruye ku murongo wa telefone Madam Cynthia wari kura dusigurira ngene watanguye iki gikorwa mu camake ugerageje gusozera vyatanguye gute ubandanyije hama twumve ingene ufasha abakenyezi neza na neza
Ego memora kode mwambabarira kuri telefone ari tugoye gatoya naciye ntangura ibyo bintu by'abana fashijwe n'umuntu twiganye yari muri chômage hama arafasha kuzara sigara na bana mu gatondo mugabe ikibabaje après midi bazirizwa guca basira kuri rya yarara mugabo hanyuma nararonse ibanza vy'abana babiri nashoboye gusubiza mu ishuri nafashijwe nabo babikira mukebuke rero abantu bagiye baramenya izindi ko ndakora na cyane cyane biciye ku bagenzi banje twari dusanzwe dusangira rimwe mu kwezi baciye batangura kuza barama amahera yo kukota inzu yo gukoreramo hama haje nyinshi naciye ndonka akazi kandi aho narahavuye ndonka kandi kazi keza keza nibaza nari guhava nshikirana na Nations Unies ko yari proje ya UNICEF yafasha abana imuyinga hama niho haboneka umuntu ashobora gufasha abana benshi arazi ibyo twari ko turakora ko twafasha abana bakeya bari abana 50 gusa bimutera inono asara yari acaravuga ati hamwe huboneka uwabipanguje ibi bintu turabemereye kubafasha kubafata mu mugongo tugafasha abana bashika ku 150 nuko rero hari nzo zibagira hari mu k'umunani mu 2014 niho bambwira ibyo bintu ariyo nari nkitangura ako kazi ruguru n'abasigaranye uyo twakora uyo twiganye mu kwa 12 ndagira imana ndashobora kudemisiona uheba kazi nariko keza
ni ukuvuga ko witanze uratakazi wari ufise uja muri iki gikorwa uramaruka ibujumbura sura gukora iki gikorwa nyene caba abana n'aba bakenyezi utaye ako kazi kawe muri make abakenyezi ufasha none umaze kugaruka ibujumbura utireka ndihaye umwanya wose wanje wose ugufasha abakenyezi ubabafasha gute ubabegeranya gute ubakura aho mwiyarara byagenda gute
uko twakora niko twano munsi dusubye kuyarara tukandika abana giye cyo kwinjiza abana turabatumira twarabatumira tukazana mu kigo amazitubabwira baduhamagarira ababyeyi babo abana nibo baja guhamagara ababyeyi ati ngo muri abahari abantu bagomba kudutwara mu ishuri ababyeyi ko bari bazivuza gusa bikabananira bagata baza amatugagirana inama tukababwira duti nimba mushaka ko umwana yiga mutwemerera ko namwe muheba gukora
ibitabajyohera ibitabaha ibisubiye byo kugabura abantu tukabigisha kurima kuko ari byo twari dusanzwe tubona muri hafi yanyu rimwe rimwe mu bikora amaretse tubigisha kurima mu kurima ngaho bariko barakorera hamwe baravurana kuko umwe yarabona ingorane afite ko ari uwundi azimu afite zimu ruta gusumba amasimbuye baraduha ibice 20% bizo bimbuye kugira ngo rushobore kongereza mu kugabura abana babo
ni ukuvuga batanguye mwatanguye rero mubaha iyo mirima yo kurimamwo bakaronkamo amafaranga reka turaza kugerageza kumva n'ibindi byinshi mubafasha cyane aba bakenyezi no kubakura muri ubu buzima reka ariko kandi kino ni ikiganiro gihijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika bakumvirije ingene watanguye n'icyo gikorwa ukuntu ugikora ufasha aba bakenyezi kuva muri ayo mayarara ku nkengera z'igisaga cya Bujumbura reka nabo tubaha akaryo duje ku murongo wa telefone duhere kuri Samuel ikibazo cyangwa icyumviro amahoro neza Samuel
amahoro neza
urahora komeye
neza nyuma y'Amerika
yego turashima
mbanje kuramutumire kana mugeza
duzijwe Samuel
alo
duzijwe
ikumvuga mbanje gukeza uwo mu fasa ni matumi uyu munsi ku kintu cyiza yatanguje cyo gufasha abo bakenyezi bakibandanya batunze n'ibyo bakora mu mayarara hamaro nani icyo kibazo kinagomba kumubaza kandi yanagenda mubaze sponsoro cyane ubufasha kanaka yo bafite na cyane cyane ko nguya yo bakorana n'ubushyiranganji bwo gushyigikirana no gukingiriza n'ubagateka kandi na muntu kugira ngo mu gukora uwo mugambi mwiza kuko nibaza ko ari umwe atagushobora cyane ari yandi mashyi cyane akorera ngaha mu gihugu hagati y'ibyo bakorana nayo icyo ni ikibazo cya mbere kandi cya kabiri nenda mubaze ni umenga abo bantu ko aho hantu yavuze mu bukerere bakiyarara agenda hasi ni ikibanza kinini kisanga kirimo abantu benshi cyane abantu b'abakenyezi n'abantu b'abana benshi cyane agenda mubaze ko ashobora kubagera ashobora mushobokera kubagera ku buryo atamuntu umwe azosubirayo ku buryo bajya bafashe ni bose bacayo gusura y'amakara gusura y'ibindi bisigarira biba byasigaje ibihita n'ibindi badashobora gushobora kubankaga n'abajya abana kabigisha bafata kabigisha imyuga cyangwa ibindi byose ashobora gukora ku buryo n'umukingo kanaka umuntu atoba yoja muri kiriya kibanza asanga hagaragara aca abantu bari hanyuma nabona ucagira ntanga imperano mvuga uti isi muri rusange mu Burundi na cyane cyane mu Burundi ibikeneye abantu nkabo uboneka n'abandi bakenyezi na cyane cyane abo bakenyezi b'imboneza nk'abo baserukira abandi mu by'intwaro nk'abo bari mu nama nshingamateka cyangwa ino hejuru bose bararaba ibikorwa bose bariyumvira kuri ku bakenyezi bagenzi babo baba bato bato nabo bakagira icyo baterereye akarero bumva bw'umukenyezi nkuru yafashe umugambi bakamushigishira mu bijyanye n'uburyo no mu bijyanye ndetse n'impanuro kuko baba bashika kure bakadodora kure hirya no hino kugira ngo babashe kuronka bagashigikira benshi aronke ukuntu yobaha imicyahe mito mito bagashobora gukora ku byo bari byiza cyane kuko benshi uzankumva ngo baserukira ibikundi na biriya na cyane cyane abakenyezi baserukira abakenyezi ubwabo usanga baserukira abakenyezi nyene baza barateye imbere kandi zasaba yuko baba gushyigikira nk'abakenyezi bato batabo bumva bakiri mu buzima butameze neza murakoze
murakoze cyane Samuel ku byiyumviro n'ibibazo byiza cyane reka tubanze duha akaryo n'uwitwa Come mbere yuko madame Manirambo nakwishura Come ku murongo uratwumva
ndabumva neza
amahoro
nagomba ntangura ahubwo ndamutsa uwo mudame w'iteka ndamutera intege abandanye ku mugambi ariko atararaba mu bantu ivyo ntibiri hake maze biri hariya mu buterere naha mu gisagara handi hari ahantu hura hari myavu mike hura hari abana bagore baguma bano bayo amakara ibiki byo bafungura naha hari guru ya ipeya hari aho babi no bahise mutakaseke buye hehe rero no musaba yuko uwo mugwi ahakora abo gakorana ko bo wagura ukaba munini ugakwira hanini nka mu gisagara hose ukaraba yuko byogabanuka akaza baraduka bakura mwibyo barimo kugira batera imbere nk'abanda hanini cyane cyane nk'icyumbero no mushikiriza
murakoze cyane com reka duha kajyo na Federico amahoro neza Federico Allo
Liane
mahoro neza Federico urahura komeye
mahoro neza Najenagomba gukeza uwo mukenyezi yayumviriye ico gikorwa cyo kuzafasha abantu hanyuma nkamusaba nyine yuko yo hamagarira abantu bose babishoboye kuza baragerageza gufata mu mugongo abantu babatanguye ikorwa bene icyo mugabo rero nama nabishikirije rimwe no mu bushikiranganje badutumiye hariho ama ONG menshi cyangwa abagira neza batwa ngo baje gufasha no mu Burundi hagushyigikira ba bantu baba ariko bakora ibikorwa byiza nk'ibyo ugaca usanga bariko bashyigikira nyine ba bantu barabye nkunzi barabye muzenyi burya na kirya kintu leta cyatumye ihagarika ama ONG amwamwe n'icyo kintu barakibahuye kubera urumva iyo abantu benshi bagerageza gushikira amashyirahamwe akora yafasha abantu nta bukene wa buri muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kuko nk'akarorero twebwe urabona twarakoze genda fite ishyirahamwe ry'abakozi bo mu madosari ndongo twarakoze ikiringo cy'imyaka indwi nta n'umwe twigire turonka dufata umugongo mugabo kugire turonka twakora udufaranga tuza turafasha abantu yitwa ko turiko turafasha twaragerageje turaraba ukungene twogira ukuntu duhitsa turahingura udusabune tubikorera ingozi ku ibarabara rya mivo ku nomero 27 none musi birenze bakora ngo kige dufoto imicuro no musaba yuko yogerageza akaronka abantu bamufashe yaba namwe nyine bamenyesha makuru nkuko ine muri ko murabikora mukaza murashikana amajwi yacu kure kubera n'abantu benshi usanga bafite ugasanga urabuze abantu babashyigikira mugabo abantu baba bikwakora ibintu atakamaro bivuze ukabona niba bariko barabashyigikira ndabwo kanje nako murakoze Imana ibahezagiye
turagushimiye cyane Federico kuri ico cyumviro cha uterereye nkuko ubivuze amashirahamwe mpuzamakungu n'ibyo koko byo bavyiza akenshi yakoranye n'amashirahamwe nkayo ashikira abanyagihugu kuri ugu rwego Madame Cynthia Manirambona rero kubibazo bya Samuel Kome na Federico duhereye kuri Samuel wewe abaza abo mwifatanya nabo kuko abona ko igikorwa ari igikorwa gikomeye ati nibande babafasha ati muzoshobora gufasha abantu bose kuko yarahagende yarahazi hamwe muri aho hantu nkibuterere ati abana ni benshi abakenyezi ni benshi ati mubona igikorwa mizogishobora ati kandi hari n'abakenyezi b'imboneza muri leta n'ahandi mushobora kwifatanya nabo kugira ngo bagufashe muri iki gikorwa umwishura gute Samuel
navuga iki gikorwa aho tugereje n'ukuri ibyo hasaba abadufashe mu mugongo duhereye ku miryango iri ngahe ubumbere itari ihari ahandi navuga yuko tari gushika ahantu ugeze kubera yuko nasanze ngaha muri Bujumbura abatunzi barukwavu abakene barukwavu hama kubera yuko benshi batajya hariya mu buterere iyo mu nyiko biraba ubwo rero iyo tugiye cyangwa kuko amaze abajournaliste mushikanye kure ijwi abantu barahamenya ubwo uno munsi two turakorana na organisation muvuga ishyirahamwe rininiya rifasha amashyirahamwe atari make kugira ko ndarigira uyo akora amasabuni ingozi kwa Segal Family Foundation iyo muri Amerika iri gatanga kudufata mu mugongo cyane ama turakorana n'inzego turakorana na zone buterere turakorana na Ministeri ya Solidarite ukuri ukuntu badufata mu mugongo hari ibintu byinshi badukura biba byose nanira gushikako turakorana na komine na Hangwa dayo iheruka kuduha intebe twatanze mu mashuri kubera abana bataronka aho bicara intebe zishika 100 nitse twagiye kuzisaba twara kominduru turavugira ayo mashuri ama utwara Ntahangwa komini Ntahangwa aragize ushikirize amatsinda kuzisanga mu mashuri kumva ko bataba bashika hasi ngo babone ibiriko biraba twe turagerageza gukomera inzuru abo bana nk'abo bakenyezi tukabavugira turakorana kandi nifane na meta icyo gituma n'imirima imirima twayironse keretse yuko ari mikeyi amata gituma dusaba yuko twayironsa n'akamavisi na isikirite rero turakorana na UNICEF turakorana na UNICEF ikigo gisanzwe kiraba ishyirahamwe risanzwe riraba agakiza k'abana kandi baradufata mu mugongo cyane tubakenyezi bashika 200 bahora mu buzima ubwo kwitumamwo biciye ku gitsina tuvuga batavayize sex
biradituma dushobora gukingira abana batari bakeye kuko umubyeyi n'inkingi y'iterambere n'inkingi y'urugo iyo umubyeyi ashoboye kubona icyo ahereza umwana cyangwa ashoboye gukurikirana umwana ntibibe nk'uko twahora tubibona muri bigeza biroroha ko abana bavayo kuko murabona isahamu ishobora umwana umwe cyangwa babiri ariko bagiye nk'uko uyu mugenzi wanjye agiye kuvuga hari abana benshi bagiye ababyeyi babyara abana bari hagati y'umunani n'indwi cumi na babiri ibyo nabyo twakwishoboza ababyeyi batavuye mu bukene nibo bashobora gukora ikintu gihambaye ntawo basubirira nicyo gituma tugerageza kubasiga mu migambi dufatanyije n'abo bantu bose nibyo tuvuga.
Icyumviro cy'ucu cyo gukorana n'abakenyezi b'imboneza mu nzego nacyo nyene nuva ari icyumviro cyo bari cyiza mu bamwe aragerageje cyane mubona icyo cyumviro nacyo mushobora kugikora.
Abakenyezi b'imboneza twese turakorana nabo mugabo twese turakorana nabo na abakenyezi usanga bishyize cyane jyewe kubera nakuze nza mu mashyirahamwe ndaza abagore batari bakeye bishoboye ngerageza kubafatanya umugore umwe agafasha uwundi mugore uwishoboye agafasha uwutishoboye akamuherekeza nk'uko afite alimentation akanyemerera ko abagore batanu imboga zabo bazishora muri alimentation yiwe cyangwa ibyo adandaza uwundi tomati azigana aho asanzwe adandaza nuko ngerageza kubafatanya hagati yabo hamanuduhuzi mwarabonye yuko atatubagira ni ukuri impuzu abana banditsanye abo bamama babo nta kibazo gihari bivuye kuri abo bakenyezi ikindi ko ndagerageza ni ugushyikira abakenyezi bari mu nzego kuko ndazi ko bavugira gusomba.
Icyumviro cya kome cyerekeye kugwiza umugwi wanyu mukorana muri bangahe avuga yuko byoba byiza mugwirije mukawugira munininya kumbura ikindi cyumviro noterera nuko gukoresha abagira neza abavolontaire bashobora gukora badahembwa kumbure kubera ikibazo cy'uburyo cama kiza imbere mu mashyirahamwe nk'ayanyu mucyumvira kuri
twe murakoze cyane twebwe nuko nyine dufite abo dukorana bakeye turi cumi na batanu abo dukorana mugangaho harimo abakorera bushake indwi ni ukuvuga tubaha amahera y'isabune dusa cyangwa ya deplacement kandi abo bakorera bushake kugerageza gukorana nabo n'abari muri iyo karitsiye nyine kuko nibo basigarana n'abana ku mugoroba twe twatashe nibo bamenya byinshi muri iyo kominote muri aho hantu muri ako karere twebwe twatashe tumaze kubona nk'uko mubivuze abakorera bushake barafasha cyane ababyeyi rero two turi inzira murabona ko hariho no kwicara kw'abana benshi bahize amashuri tuko turi inzira kuza aho hantu hose bavuze hari amayarara cyangwa nabo bana bo mu ibarabara tukigisha abo bicaye ubwishyu bakoreye abatafite n'ibyo bo baronse buhoro buhoro tunagira n'imigambi yo kungiza igihera duke duke kuza n'ayo mahera ya disi yabo kugira ngo naho abari umukorera bushake arakenera disi yo gushaka ako kazi ibyo turabifite mu nteguro.
None mukorera he neza na neza i Bujumbura aho kumbure abariko barabumva nabo bandi bashobora kuza gukorera ubushake buza bakabafasha ngo tubwire aho mukorera na nimero zanyu.
Egome tuzikorera mu zone buterere ni impande ya zone buterere nyinahiri ni kuri avenue Nizero nimero 1 sotiho yacu isize irangi ryera niko n'abana basafye ko haranditse ko na madroit de devoir z'abana donc amadroit de devoir azwi mpuzamakungu biranditse ko ntagoye diport
nimero zanyu
nimero yanjye ni 79 287 687
79
287 687
urakoze cyane radio ijwi rya America isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'umufasoni Cynthia Manirambona aho ariko aragerageza gufasha abakenyezi bagenzi we bari mu buzima butoroshe cyane cyane ababaye mu buzima bubi bubatuma batoragura mu mayarara ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura rero muri iki gikorwa ari mu mugambi wiswe twibutu umugambi wiswe turishuwe ni mu gikorwa amazemo imyaka hafi itanu afasha abana bo mwibarabara nabo bakenyezi bo mwibarabara nabo nyene batoragura muri ayo mayarara tubandanye ku murongo wa telefone twakire abanywanyi bijwi rya America duhereye kuri Fabrice uraho neza allo Fabrice wiriwe
mwiriwe
dozijwe kibazo canke cyumviro
murakoze kwa mu mwanya wo kugira icyo ntangariza kuri VOA. Nshikuri nagira ngo mbanze nsuze uwo mutegarugori waje kutugeza icyo kiganiro. Mu by'ukuri njye nagira ngo mubaze ese Leta y'u Burundi yaba ibashyigikiye ku buryo icyo kibazo cyo gukura abana mu mihanda b'inzererezi b'abakobwa irirwa baturagura iyo myanda mu mihanda kugira ngo ibashe kurangira. Kuko hari igihe ukuramo umwana yamara kumenyera ubuzima bwo mu kigo nk'uko ejo akazagira gutya yaramenyera ubuzima bwo mu kigo yajya mu buzima busanzwe bikamugora kubyakira. Ese Leta y'u Burundi hari icyo biri kubafasha kugira ngo ibibazo bizarangire burundu ku buryo bitazakomeza kubaho? Ikindi nagira ngo mubaze ni ibijyanye ese ikibazo baba bafite abaterankunga babafasha kugira ngo ikibazo bizarangire burundu, dore ko n'ikibazo n'u Burundi tuzi ko bitari bwatera imbere cyane ku buryo iki kibazo cyazarangira, dore ko havura havuka amakimbirane buri munsi. Murakoze.
Urakoze cyane Fabrice. Reka twakire Jean Bosco. Jean Bosco uraho neza?
Uraho neza.
Jean Bosco duga ku ijambo. Jean Bosco
reka mbanze kumira umutegarugori washije guteza imbere abandi bagore bagenzi be. Ikindi ni byiza cyane kubona yafashe igitekerezo cyo gukura abo bana mu mihanda, kuko n'ibintu bigayitse cyane mu gihugu cy'Urundi. Ni nk'umwanda mu muhanda ubundi, kubera ko biriya bintu n'ibintu bya mbere nahita bundi ari kwiye kwitaho cyane gose. Ikindi kibazo ushaka kumubaza, se Leta y'u Burundi iramufasha gufasha abo bana kugira ngo babone ukuntu biteza imbere? Ko mbona hamwe hangabanye politike bitaho, politike yabo batigira bitaho politike yo gukura abo bantu mu muhanda. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Jean Bosco. Madame Manirambona duhereye ku bibazo bya bose, ndumva bisa n'ibisa babaza niba Leta y'u Burundi mukorana ngene mukorana. Wari wavuze yuko zone ya Buterere na commune Ntahangwa na meri y'igisagara cha Bujumbura basa naba bashigikiye, kumbure ku rwego rwa Leta hari ibindi muba mufashishwa?
Naguma mbanze nkosora akantu gatoyi. Mu kigo iwacu abana ntibaharara kuko ntibafite ikibazo cy'aho barara. Bafite ikibazo cyo gushobora kwiga no gushobora gufungura. Rero ntibaharara, barataha ku mugoroba iwabo baheze kwiga ibyo tuba twarateguye. Ingerageje kwishurira hamwe aba baterefoni babiri by'ukuri baradufasha, kuko n'izionye ibiri kirakora canke commune cyangwa zone biba biri mu nteguro y'igihugu. Biba nk'ubu mwarumvise byo bundi yuko mu migambi y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bariko barakura abana mu ibarabara muri vyiza tagasigisha rumuri mu makarte menshi turimwo. Abana baravuye muri ville baja guhungira mu makarte Ngagara, Mitakura, Kirisoke, benshi barazerera muri aya makarte kubera baheze muri ville. Kandi twe turabishima cyane, yari umugambi wa Leta, ni umugambi washyizweho na meri, nibaza yuko baba babitumye n'umukuru w'igihugu. Rero turabishima kuko abo bana bashoboye kutaja muri ville ngo bafungure indya zasigaje mu maresitora, baca baza tugaca tubafashiriza mu ikarte. Kuko muri karte murazi umwana si umwe, muri karte ya Dodoye ku nzu baramugabura kuri iyo nzu kuko adakumenya indya zo mu maresitora, kuko indya zo mu maresitora ntiziba zisanizwe muhira. Ntazo nyama zama zimuhamagara, nta icyo kintu kiryoshye kimutega cyangwa kimuhamagara abariye indya. za tanzeni kati mubandi bose bizazohuta za majiri ko ziramukwega ama kandi abantu bamakaje abavyeyi baraheze bakabibona nabo bakagira icyo baterereye bamwe barasaba abana basunge naho bisaba byoroshye ko babyemera kuko ntibabyemera sico ahanini twe tukorana nabo bajya abana nibo binjiza amahera mu ngo zabo rero agenda kurondera amahera agaburira atanga muhira bakagaburira abana munani nabo n'abantu imitimira kogwa ko agira ati none niwe wangabura byenyine muhira nabo batoza muhira nabo mamazemererwa gutya ahitamwo kwakira ibyo umuhaye akabitwara gusangira nabo ariko akindi ngarukana kuvuga nti ata muntu adakoranye n'abavyeyi yaba muri izi mirima yaba kuziganya no kugurana ntibiyumvise ntibikunda ku kibazo kihava rero vyukuri leta y'u Burundi ukura abana mu ibarabara babasize amakazi iwabo njye narayishimye cyane kuko muri vile bahabonera vyinshi hari imisuga myinshi bamwe baragongwa zizawoza bakaza mukatiye muri kantie abantu bakaba babibona umwana ashimwe agapfumamuha ko ku byasigaye ako ajya muri vile ahahurira n'izindi ngorane gusumba kandi abana bari muri vile baragoye gusubiza mu miryango kuko babamenye ubundi buzima buratandukanye n'ubuzima bwo muri buterere bwo kumutakura kumutakura zigajasigaye ikijombo na sigaza bageti canke amafiriti amarise tukumva arakomera arafungura icyo kimwe no kumenyereza ibyo byose byo mu resora atazobandanya aronka bita binoroha nuko ataha muhira tugaheza tukigisha nabi ego bityo turakorana na leta y'urundi
urakoze cyane reka duha akaryo na Jean Bosco Jean Claude uraho neza
uraho muraho neza
mahoro
Na mahoro nk'uko bisanzwe muravugana na Ngoka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa by'umwe hari kompanyi kubashimira radiyo ya Amerika mu kiganiro muri isanga mutugezaho
turagushimiye
ni ikiganiro cyiza cyane nk'uko na twabakurikiye kuva mu gitari ya mutugezaho muri isanga tukaba tugeze n'aya masaha nukuri mbere na mbere ndabanza gushimira uwo mudamu wo mu gihugu cy'u Burundi kabisa igikorwa ari gukora ni igikorwa cyiza cyane n'abandi bagomba bari bamukurikiye baba bagenzi be bafatiraho urugero bakabasha gukora nk'ibyo nawe yaba akora kubura ni igikorwa cyiza cyane aho umudamu yo mu iterambere ryiwe aba arimo riri kugenda neza cyane abasha kuba yakora imirimo kandi igafasha abantu muri rusange cyane cyane agaha n'akazi urubyiruko ni igikorwa cyiza cyane aho kumva ko abadamu bari aho nta kazi bafite kandi bafite ubumenyi bwo kuba bakihangira imirimo bakabasha kwikura mu bukene kandi ubwo bukene bakabwikuramo bagafasha n'abandi bagenzi babo ntibajye mu mihanda nk'uko bamwe bajya mu mihanda abandi bakajya mu bikorwa by'uburaya biterekeranye n'igihe ariko iyo wihangiye umurimo ugakora ntabwo ubasha kujya muri ibyo bikorwa ahubwo urakora ukaguteza imbere nawe ugateza imbere nta wa murimo wakoze ukaguha amafaranga nawe ugakoresha bagenzi bawe kugira ngo ubashe kwikura mu bukene urugero natanga hari ndahera kuri mama umbyara yari umuntu rwose ubona ko akennye ubona ko ari umudamu utabasha kuba yakwiteza imbere ariko yageze gutya akora ikintu cyerekeranye n'umwuga cyo kuboha nk'udukapu turiya bahahiramo abantu adukuye muri nicyo bita mu kintu urufunzo ruri arwo mu gishanga nimba ndikumva abantu bankurikiye bari kubyumva ariko abasha kugira kuboha mu dukapu agakapu kamwe akaba kagurisha amafaranga y'u Rwanda 200 ariko ni ukuvuga ngo iyo aboshye mu dukapu nka 20 cyangwa 30 abasha kubona amafaranga akabasha kubona amafaranga adutunga twese umuryango ku buryo nta kintu ashobora kubura cyangwa buri umwenda wo kwambara ubu ubi kigerageze mo ni kigero cyiza cyane arabasha kurihirira abana be mushuri natwe tukaba twayaraturihiriye ubwo tutakomeje kwiye ngo tuyarangize ariko naho twagarukiye ni ukubera we abikuye muri wa mwuga we yakoze ariko we yicara kuvanga byihorere byari kuti na bwa bukene afite ugasanga no kwiga birahagaze kuri twe hari tukabaho mu buzima bubi kuvuga rero njyewe ni urugero natangaga kandi ni nk'ikintu icyerekezo cyiza yaba yaratugwishijeho nk'abana be aba nabashaka kubwira n'abandi bagenzi be b'abamama bari kutwumva ko bagomba rwose gukora bakihangira umurimo ibintu biri hanze aha byo gukora ni byinshi.
Urakoze cyane gose Jean Claude, birumvikana kwihangira umurimo abenshi baba bakeneye gushigikirwa kugira ngo batangure nk'uko Madame Cynthia Manirambona ari karabikora kumbure yo tubwira n'ingene Cynthia wari watubwiye mu ntango yuko ubafasha kuziganya amafaranga no kumenya kuyakoresha kumbure ushikiriza n'icyumviro ku byo Jean Claude avuze utubwira bimwe mu byo ubafasha kugira ngo batangure gukora indi mirimo gukora ibindi bintu bashaka gukora kugira ngo biteze imbere ariko mbere yaho reka tubanze twakire Peter uri ku murongo uratwumva
yego ndabumva
amahoro
nkaba ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega
hehe neza na neza Gitega ka Peter
muri pire muri komine Gitega
tugakwijambo
nkaba mbanze gushimira kubashimira ibiganiro mutumwa ya misi yose hamwe n'umwe mutumire madutumiye ama ndabifise akabazo nshaka kumubaza none iryo shyirahamwe iyo bakorera i Bujumbura gusa canke yaduze no hagati mu gihugu kugira bose bamenye ibyo akora hama ikindi naco ni nk'icyiyumviro ayaze ko yododora muri leta hanyuma bakamuha uburyo kugira ashike mu gihugu cyose kuko si Bujumbura honyine usanga babaye mwubwo buryo n'umuntu nino ruguru usanga babayeho ariko bakabura ikibita
urakoze cyane Peter. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Thomas uraho neza
muraho naho
akabazo
ikibazo
Hello wi ikibazo cyangwa icyumbi
ego ubwa mbere bwo mama nshimira umutumire kuko iki ni cyumviro mbona gikogwa n'abake haba mu nzego z'igihugu haba no mu bandi bafite amashyirahamwe ni kikogwa cyumvira abantu bake rero nagomba ndamukeze kwico ngiye ntumbere yafashe ni nziza cyane hama nkavuga ni ikibazo nge mbona zohura nacyo ni kubera uduhura ubutegetsi umenga ntibabyumva kimwe abategetsi bafise uburyo bwo gufata abantu ngo nabo mu ibarabara bakabakuraho babashwiragiza ngo bagiye bavuka ugahura bariko barapakira imiduga bajyana mu ntara iyo bavuka kumbura iyo bavuka ntaho bagifise wumva ngo umuntu ava nk'ingozi ugahura iwabo ntagira n'akavi gapima imetero 2x2 urumva n'ubundi mujyanye mu ibarabara rero byo nuvuga nti leta yari ikwiye kumushyigikira bakarinda ngende bubaka ibigo bareramo abo bana bakabigisha imyuga hama ku icyo cyo gufasha abantu b'abamama kugira biteze imbere nacyo genda abona ni umugambi mwiza vraiment kuko iyo nk'abantu b'abadamu baguma bicaye ngaho barindiriye abagabo ko bazana rasiyo babazanira amahera y'inzu ugahura umugabo yikoreye ubuzima bw'abana n'umugore nawe n'ubuzima bwaragoranye ukazuhura hariho amatati y'amavaho ngo kumbure nta rasiyo atanga ntaki ntacyo bamufasha kumbe ari ukubera ari umuduhera duke tudahuye na konsumasiyo ica mu rugo ejo nuvuga ni n'abagore barakwiye kwiga ingene bakoresha uburyo bw'amafaranga bakamenya ingene bayazigama ingene bayaziganya mu makopeke n'ahandi bakamenya ingene bazoza barategura imigambi naho iyo migambi mito mito ikindi ni ubugwandanya asaba nka leta
hariyo nk'abantu b'abadamu bahura bagerageza kuronka agataye gato gato bakavuga ati tugeze gutembereza utuntu bakaranguza utuntu batembereza mu masoko wacuhura leta y'urundo ingene bapfuma babarondera aho bakorera ahubwo babiruka ko bagakubitwa hari n'abakomereka ugahura ibyaba ariko barabisangaza ibyo bintu nabyo novuga ko byari mu bintu bihohotera Tina Mukenyezi yari kararondera nyene yiteze imbere ntaje muri za ngeso mbi z'Uburaya n'ibiki n'ububandi mugaga akifuza gucuruza utwo duke tukamuharasiye ya buri munsi rero novuga ni leta yoraba ukuntu bakorana na leta kuko igikorwa bakacumvikana ko bagafuma barondera ibigo baza barafashirizamo abo bana abagore bakarondera nyene babigisha nyene bagashyira mu mashyirahamwe ukuntu bwo kwiga ingene biteze imbere kugira bafashanye mu muryango kuko ubu saho umugabo umwe gusa ngo yokoreye umuryango ngo abishobore kuko ubuzima bwarazinze rero nicyo kinzira mbona.
Urakoze cyane Thomas. Madame Cynthia yagarutse nko kuri bamwebwe mu mwamuhaye icyumviro cyo gukorana na leta yabuze ko akorana nayo ariko kandi ko yasubiriyemo yuko ahanini bakorera mu turere abo bantu bariko barafasha babamwo kubafashiriza mu turere barimo ariko arashobora kongera ko kuvyo mwashikirije Madame Manirambona tugarutse kuri Peter we yavuga yuko ivyo bavyiza mukoreye ahandi atari Bujumbura honyene niho honyene mukorera hama ucubishura kubijanye no gukorana na leta nkuko babandanyije babibaza
cyane dukorera kubera bidufasha aba bana bo mu nyedu z'ubuzima n'ishuri turafasha n'abajene mu ntara ya Bubanza burura amasi turafasha rimwe rimwe mu rumonge ntiturahagarara cyane ariko turatujya kwigisha abakenyezi bashyikiwe n'ibya ngorane y'ikimisozi zirabomoka begeranirizwa hamwe tufasha ngasi ingorane nyinshi turatujya kubigisha ibyo bisanzwe twigisha ngaha mu kigo cya UCBO ni ukuvuga turakorera mu Rumonge turakorera muri Bubanza Bujumbura naho dukorera muri Buterere na Kinama hama ngarutse ku byo dufasha abo bagore tubanza kubigisha yuko bakwiye kureka kwihebura kuko baba bariyebuye baramaze kwinjira mu nzoga byemewe n'amategeko kandi iyisa tukabanza no kubereka inkurikizi zihari igihe babandanije biheba bagaheba abana babo kuko afite abana umunani ku bagore igera na 50 n'umugore ugeze basi na 5 n'imbiri z'abana baba bamerewe nabi nyine bangana tukabereka rero inkurikizi ibyo bariko baririmbira bo nyine mu gihe abo bana batabitayeho kama badukundiye bamaze guhinduka ko muragira afata umwanya bamaze guhinduka buhoro buhoro niho rero mu mirima bo nyine bavurana buhoro buhoro turafite n'abapsikologi nyine n'abavita mu Kirundi agerageza gukorana n'abo bakenyezi
abahinga babafasha mu bijanye n'inyifato n'ubuzima bwabo muri rusange
n'ibikomere abafite mu mitima cyane cyane kuko twasanze muri Buterere nk'akarorero mu mwaka umugore umwe ashobora kubana n'abagabo bane umwe araza akabana nawe akamugira ngo njye gupangira inzunzo zirindwi n'ibiki agatamutanga akamusigarana inda hama bwasa kabiri akaronka uwundi akamusigaho ibikomere muri bo ku buryo aba atagishobora no guhaguruka ngo agiyinjira koso ngo abikore yinjira koso agenda neza bidusaba rero kuvugana nabo tukabereka ko atakiri byizigiro tukabagisha ukwikunda no gusobora bamaze kubigerageza baraheze bakabona ko bashobora gusohoka mu bandi bantu bakaraba abandi bantu mu maso kuko baba batakiyemera hama rero buhoro buhoro murazi umuntu yamaze kwiyemera n'ibindi mubwira byo gukora arashobora kwemera akabikora hama hari ikintu bavuze kw'ibigo iki kigikeye cyane ko ibigo byugururwa kuko nk'uko nabivuze na ari biko abana barenganamo bakamara umwanya ku murango bigishwa ibintu biriya imbere runo gerekeye imbere ijyanye n'ikina santifice apositi bajya ibijyanye no kwisingira amagara yabo cyangwa n'ibyakisi yo mu mico bagaca bataha muhira bakaregwa n'ababyeyi babo cyangwa n'abari mu miryango yabo kuko naho umwana aba yaravuye ingozi aba yavuye muyinga ntibaba babuze umuntu n'umwe baba bapana ikintu mumasuti uogenda kujiza izo wale kujiza mama uyu ama gaheza kawo nisingi ya muja no akaheza akajikor kuguro mwana no kuzawa na wafite mwiri uyuwe yukuri na ushora kusiri za muja ango nawe korona ito chigoni ni korona ni kofyo kuguru kwa kujiza mga uwa na wosu kandi ni mwazisi gara kemeye barakeneye amaraso ya barakeneye salewa mfuka kwa mwanzi barakeneye umunu azo murivo aleze alaza jinsi kai sekabu kandi na nisifuza kumunu kwa ya kenye goze akadami barabara yota hata umugozi umujango donke yota miyo nita umukene kumufasha yo kumamurira abanda vuga ati abamire ne mama abamire ne data nari nego kuwa kure mugabo ndumva ko ndi wacu bire ko kumutima amari kindi kintu bavuze cyuko twoje tuzadodora kuri leta ndaje ubushobozi bwa leta y'u Burundi naho nagenda kutangora bifasha badufasha mu kuba sebonye ariko kuvuga ko hari ibintu binini ya bose kuguma turiziye kuri bo badufasha mu kuba sebonye ibijyanye no kutarenganywa ibijyanye n'iyo mirima n'ahari mito twifuza ko bafungereza
kandi n'ibintu bitoroshe nabyo nyine n'ibintu bikomakomeye
ego nibaza akora hasi tugabarundi ko kumenya kuba kugize cyane nuko je wambere yabivuze mama wiwe yaragize cyakoze kugira ngo baje kusura nibaza ko Rwanda rwaje ukagira isho ego nabo baraterereye mugabo ahanini na hasi byo kurondera ubuzi na hasi byo kugira ibyo dushobora gukora ibyo gufasha abo bantu uri kumwe mu bantu akeneye amazi ukayamuha kuko niwe wajyamaniye kugira fasiyo y'amazi nk'akarorero tubwe nyine turashobora gufashana gusumba ko leta kuyihamagara ku bantu bangana miliyoni zingahe zingaza yuko bodutunganiza nko cyose tutunganiza gato yawe hari ibintu two kugikumva ngo ninaheze amashuri ngo ngusaba akazi ngo kubyigisha ngo ngusaba akazi ngo ku buganga niweza kwitereka gishoboka kiri gishoboka
urakoze
cyane babandi bari bakeneye kuvugwa babandi bari bakeneye ayo mashuri barashahari rero naho twebwe ko gusubiriza izo nguvu leta ikagira tukayikorera ku gihugu apostoliki wacu leta yitwa leta akorera abantu natwe turi leta
urakoze cyane kaduha karyo Nitunga tuko turasozera ikiganiro amasegonda make Nitunga wakoze kwihangana ikibazo canke icyumviro Nitunga telefone iramugoye ndumva ko avuye ku murongo dusozera rero ikiganiro cyacu Madame Cynthia Manirambona turagushimiye cyane gose gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki gikorwa gihambaye cyane uri kurakora cyo kugerageza gukura abakenyezi bagenzi bawe mu buzima bubi barimo benshi turumva ko ubuzima bwahindutse kandi ubunye bari mu nzira y'iterambere bakura muri ubuzima bwo gutoragura mu mayarara ngahi buterere n'ahandi ukabafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo nuko kuntu muri ko murafasha abana kuva muri ayo mayira muri ayo mabarabara muri ayo mayarara nabo nyine bakaronka gushobora gusubira mu mashure no kugira ubuzima bwiza turagushimiye cyane gose dusozera akajambo ka nyuma wongera wibutsa abatwumva aho bashobora kukuronka kugira kumbure bagutera intege cyangwa mukorane kuri muri iki gikorwa muri murakoze
mahoje sana makutana kudukumira ko tuziko ibyo byacu shora gusuka kure mu bigo byinshi bigiye kuri mwebwe ama abo kuzuza kudufasha telefoni na 280 n'inzi hari 280 ama basa no kukurikirana ibyo tuko turakora kuri uwesatu kaburungu u c d u na me akaburungu onge ni ngera kitu kwa mu Faransa ni www.dcboom.org ama ndabashimiye cyane ama ikintu gikorwa cy'umuntu umwe cy'ishyirahamwe rimwe kivuga ko n'abandi bakenyezi bukubuka bene wabo bari mu yandi makarite cyane cyane yuko mashyira hamwe afasha abantu bari ruguru akibagira ko ngaha ibijumbura ariho nyarukara bari karatira abatunzi benshi kwifuza ko abandi bakenyezi bokuruka bakaza bakadufata mu ngo nko si byoroshe mu mfata ari benshi kandi munsi n'ibyo mu butere irimo benshi hanyuma kandi turateye akamureza ukuri turi kuzirima turifuza aho dukorera ko naho dupanze kandi kuko turakorera aba bantu benshi aba bantu b'igihugu benshi rero turizeye yuko abatsinzitse basinzirije
yego
mugiye kudukomera induru aho
urakoze cyane madame Cynthia Manirambona urakoze cyane gose twashimiye nabadufashe mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaduteza amatwi mugerageza kuraba uko mwofasha muri iki gikorwa cyo gufasha abakenyezi turabashimiye muri studio 5 muri studio 7 nako mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza na weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Oriane Itangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho nshuti z'Ijwi rya Amerika.